mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio ya 18 muri komenaje we Diane Ninahazwe igenekerezo ni rya 8 ukwezi kwa gatatu muri 2018 no munsi mukuru w'abapfasoni aho muri mwese muri komuna twumviriza mugira umunsi mukuru mwiza abapfasoni
kubura ukuntu bashobora kwibeshyaho mu buzima bwo kudandaza ugasanga nta mutaye bafise kandi barakunda guhura n'ibibazo byo mu ngo bagakubitwa n'abagabo babo
Nuko rero naho twari tuyifurije umunsi mukuru mwiza bamwe bararira bavuga ko ari umunsi ushitse bakiri mu ngorane nk'abapfasoni bamwe muri bo nabo muhejeje kumva uyo akaba ari uwo mwikambi ya Nduta aravuga ko amabi akoregwa abapfasoni ari menshi muri iyo kambi mu Rusenda nuko nyene hagati mu gihugu cy'u Burundi naho nyene bavuga ko umupfasoni atagahengwe araronka turaza kubigarukako dukubitira no mu gihugu cy'u Rwanda aho tuza kubabwira ingene umupfasoni w'umunyarwanda kazi no munsi ariko arahuhimbaza muragume ku ma radio yanyu Ariko muri makemba nzi ndababwire yuko mu gihe hatandwa irahera leta z'umwe za Amerika iciwemo n'igihuhusi cy'umuyaga wononye ibitari bike mu mpande zitandukanye Amerika yiteze urubura rwinshi cyane mu bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu urwo rubura ruzoba rurenga santimetero 30 nirwo rero ruzoba rubaye runini muri no misi ya nyuma iheze ahenshi ruzoja akaba ari nka Philadelphia no muri Boston kuva ejo kwa gatatu inyuma ya saa sita indege zirenga 2,600 zikaba zarahagaritswe kuguruka kuno wa kane bategekanya kwizinda 300 zishobora kwiyongera kuri izo ugo rubura ruvanze umuyaga mwinshi rushobora kandi gusenya ibiti bitari bike ni mu gihe abajejwe kugarukana umuyaga nkuba bariko barakora kugira ngo bahe inzu zishika miliyoni 2 hamwe n'amaduka yabikorera utwabo bari bara utakaje kuva ku munsi wa gatanu urwo rubura kwiteze kuva ejo kwa gatanu gushika ku munsi wa Mungu Abanyagihugu muri Sierra Leone ku munsi wa gatatu niho bagiye gutora umukuru w'igihugu mushasha bizigiye ko azorongora ico gihugu co muri Afrika y'uburengero casinzikajwe mu by'ubutunzi nyuma y'ikiza ca Ebola co mu mwaka wa 2014 ico kiza cahitanye abatari bake abakandida 16 nibo bahiganirwa gusubira perezida Ernest Bai Koroma arangije ibiringo bibiri vy'imyaka 5 yemerewe nibwirizwa nshingiro ibitigiri vyavuye mu matora ntibirashobora kumenya kana bikaza gushobora kuja ahabona kumuhingamo wo kuruno wa kane Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com nayo kuri rwa Facebook address yacu ni voa radio yacu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabipfurize ikaze nshuti bakunzi n'umunsi mukuru mwiza kwa fasoni nabigema aho muri ko mutwumviriza muherereye ikiganiro cacu tugihereye mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ivyo uwo munsi mukuru turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Evariste nziko banyanka Evariste amahoro ngaho mu Burundi
Namahoro neza Diane Washington muraho murakomeye
Turakomeye natwe turi ko turahimbaza uno munsi mukuru w'abakenyezi Evariste kugwego gw'igihugu mu munsi wahimbarijwe hehe?
Kugwego gw'igihugu munsi muzamakungu hari umukenyezi wahimbarijwe kuri stade Gatwaro ni ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aho rero ibirori muri kano kanya bikiri ko birabandanya ariko ashikirizwa amajambo.
Amaze gushikiriza amajambo ibikuru bikuru bariko baragaruka ko ni nk'ivyahe bamaze kuvuga iki?
abamaze gushikiriza majambo Diane no kugura ku wa mbere yabaye buramatari w'intara Kayanza Anise Ndayike Ndayizeye aho rero yashikirije ijambo ryo kwakira abashitsi hano kugira Diane ko rero ibirori byo no munsi byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ijambo ryiwe rero buramatari w'intara Kayanza yashikirije ko mu ntara arongoye naho umunsi mukuru wahimbarijwe aha mu Kayanza intara arongoye ikirimo amabi akorerwa abakenyezi akaba yavuze nk'ibijanye no gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi akayavuze ibijanye no guhohoterwa mu miryango akaba yavuze nk'ibijanye n'amatati y'amatongo guharikwa n'ibindi akamba mbere yaboneyeho yo gushikiriza ko abakenyezi arongoye 60% abaheruka kurenganurwa kuko bandikishije ubugeni n'abagabo bahora bubakanye bidaciye mu mategeko akaba avuga yuko ikiringo bongewe cy'amezi atatu kugira ngo bandike amajana 90 asigaye abona yuko ico kiringo kizohera koko iyo miryango majana 90 nayo nyene yagize ubugeni
ego Evariste Nzikobanya nka turumva ko amajambo akiriko aravugwa reka tukureke ubandanye wakurikirana aha muraheza utubwire ibindi makuru yacu aza kuza hanyuma
murakoze na
uyu munsi rero mpuza makungu hari umukenyezi usanze bamwe mu bakenyezi bo kumutambara turi mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi bipfumbereje muti kubera iki nyuma y'indwi zibiri imirima yabo iranduwe kugira ngo aho bahora barima hakoregwe ibikorwa by'iterambere y'umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse mu Rumonge yanyarukiye aho bari kubavugisha reka tubwire uko yabisanze
amaganya amarira n'umwiheburo nivyo biranga bamwe banyagihugu baherutse kurandurirwa imirima kumutambara mu zone ya Gatete komine Rumonge Agripine ntiziha bose n'umukenyezi avuga ko yatawe n'umugabo afise abana indwi ubwindwe aracyonka tumusanze imuhiriwe aryamye hageze kwa twiganira ayagowe amosozi yatembera mu maso
nkumvise abana none tuzo tatu babana
namwebwe murabibona aho magazi urabona ko nari ndiryamye kuko kugirana bara numba yuko ndiko ndayinga mu mutima numba ntamerewe neza numba yuko merewe nabi
nk'uyu munsi yo ntute
numunsi nteka byo nkuye nteka nyine ndabiteke ndabikuye ko numugenzi yantaye ndibereye huko nyene ntacyo nteka afise mbaho ikutinyene ku buzima bwanze buhagaraya
cyo kimashini umwumva hazinzwe zirenga zibiri kiranduye imirima y'abanyagihugu
iyo mirima nukuri ntari hato hasika nkamwe n'inusu y'igitari ahandi naho hasika nk'iparasera zibiri aho yari imirima ndazika nti mu minsi iri imbere abana ndo bagaburira imasi imaze kuza ndaze numva ati byose bamukaguye
banyine imirima yaranduwe igitigiri cyabo cyatugoye kuronka kuko bari mice myinshi muri bo harimo abanyagihugu banyine matongo bahavukiye harimo kandi abandi bagiye baragura amatongo hakaba nabandi bakose aho barima aho kumutambara hasanzwe kandi hariho ibigwati by'amahoro bigwiriyemwe abantu bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania 2008 ho mu kigwati cya kabiri mu miryango irenga 250 ihaba irenga 200 igizwe n'abahungutse muri bonaho nyene harimo abaranduriye imirima akarorero na kumukenyezi yitwa ni kuri Stelina afise abana batandatu niwe batunze kuko umushinga nawe wiwe ari kumusego
ndaba ahantu mu ikambi hitwa Ibujyankuru turafata abana turahunguka turaza dusitse ngaha baraduhinzu turabamwo ariko aho kurima nta nahatwa yabaduhaye nta tongo mfise nta n'umuryango na papa yapfuye 72 sindokubwira ngo itongo rya papa ryariri harabone kumugwa neza basabarampa ahantu hibivingira ngo hosika karibu iheka rero gatoyi tuzatwumva ati umwanyi wo wose ati bahaye baza guharandura kwitsandike nura kugusa yari iyo ndimo kandi nta nahandi nsigaranye nta na gatoya mfise nta n'igikoti nk'icyo nsigaranye
aho hantu haranduwe imirima hangana n'hegitari zibiri buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana amenyesha ko ari aha leta kandi ko agira hakorerwa iterambere
n'ahantu hatu hazokorerwa iterambere hagakorerwa ibagiro rya kijambere kandi rinini ibagiro rizotuma intara ya Rumonge igira iterambere n'abenegihugu cyane cyane bahajya nabo nyene bakagira iterambere
ariko rero ku ruhande rw'abanyagihugu bo bemeza ko ayo matongo yitwa mapeyizana arayiwabo na Himana Petronia umufakazi yahungutse atarahunga avuga ko yaba muri ayo matongo kandi ko ni gihahungutse yashikiyeho
kwahunje irindwi na kabiri ndari mvyaye imvyaro zibiri kandi hajya hantu nta muntu yavuga ngo aha hantu nahare nabona turima turarima ipampa baraduruhuca ipampa tuca tuhahingurira imigambi yo kurima imyumbati ku muvyeyi yatuzanye avuga ati turosikiraho rwaba none ni hajya nyene niho rwaba nta handi
murafite ibyemeza ko ari wanyu
yajya matongo yari yafase ba papa none bamaze kubica turi kwiruka nta warinje kuraba munja nta nivyo twigeze turaba ibyemeza twateye twiruka
mwabisigure babura matari ko ikosa ari wanyu
nukuri twamatura bivuga kunyene kwajya mu maprezina ariho rwahunze tupfa baguma bavuga ko arahare
abanyagihugu bavuga ko batanga iterambere ariko ko leta iramutse ihakoresha iterambere kwiyofumi bahimuza ibukiro kuri abo banyagihugu bavuga ko basigaye ari bantawunikora rumatari nyina rumonge avuga ko batazobaheba
abavuga yuko bagira babomore ubwa mbere ni bareme kuko nabacyo icyo kibazo rero kizova mu nzira kandi kizogenda neza baba abagomba kuvyubakirwa ari nabo benshi ntara ya rumonge yose baba abo bavuga bati natwe bubasaho twari nabo nyene barimwo ni ngombwa twese tucige kandi kigende neza
abaprezidenti yabaye wo kuva Burundi butarikukira ku ntwara wabirigi na matongo leta y'abanyagihugu kugira ngo barimemmo ibitegwa njabuka amazi ari nijya bigizwe ni ama bikaba byakugwa na cyane cyane mu ntara za cibitoki bubanza no mu yindi mihingo imyimwe yo hagati mu gihugu cy'u Burundi leta imaze gukuraho ubwiregwa ku Republika ya kabiri ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza abanyagihugu baba muri amapezana nabo nyine bagumye basaba gukomoregwa ayo matongo kugira ntibagume ari abagaregwa ba leta abanyagihugu bahavuye kumoregwa ayo matongo y'amapezana mu itegeko rigenga amatongo ryo kuwa 9 ukwezi k'8 umwaka wa 2011 mu ngingo yaryo y'255 muri zone Gatete mu ntara ya Rumonge Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Urwanda nago nyene rero rwifatikanije n'isi yose mu guhimbaza munsi mpuzamakungu w'umupfasoni. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yagendeye abapfasoni bo ku mitumba ya Muyira na Kigoma ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Bamubwiye ko ari ubwa mbere bahimbaje uno munsi badafise ico basangira.
Mbere tugifite ubushobozi umumama yazanaga nka mironko y'amasaka tugaterana hamwe tugasangira none rero ubu byarahindutse dufite ubukene cyane ntabwo byabashije kubaho muri iki gihe.
Mbere twaragendaga tukanywa n'urwo ruyama n'ikigage twarangiza tukishima tukabyina ariko tuzagenda tubyine nyine kubera ko nta kindi dufite dutaye
sabe n'ikigoro no mwaka tubereye mu bicyane.
Abo ni bamwe mu bagore bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza basobanurira Radijwi rya Amerika uburyo bizije munsi mpuzamahanga w'umugore batariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Aba bagore kimwe na bagenzi babo mu murenge wa Muyira hose mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo Ijwi rya Amerika ryari abasuye maze batubwira uburyo umugore abayeho muri iki gihe.
Nitwa Mukamuge Madina nk'abanturuka mu karere ka Nyanza ntuza umurenge wa Kigoma bako umugore wahantu ko abayeho nuko ushakashaka ukishakashakira nuko bimeze guko umugore abagabo bikije bavuga ko abagore dufite amafaranga
ubutese bwarashize rwose
ndabyuka nkajya gushaka utunyanya no dutoryi ikigoro bankahingaho gato saa 11 nkajya kudandika arahije
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikiraka kurya biratugora.
Icyo aba bagore bahuriyeho baba bo mu murenge wa Kigoma ndetse n'umurenge wa Muyira bose bavuga ko batunzwe no kwishakira imibereho yaba bafite abagabo cyangwa batabagira. Aba bagore bavuga ko iyo batabashije gukora ngo bagire icyo binjiza mu rugo bahora n'intonganya hagati yabo n'abo bashakanye.
Noneho ukava guca yanshuro umugabo yamara kubona bavuye guca inshuro wagahita yigira mu bye akumva iby'urugo ntibimureba akajya mu mayoga akajya muri ibiki aho aziye nyine ugasanga nta mahoro ari mu rugo nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa
n'ese kuva ngo abagore babonye ijambo
mbona ngiye ryarabonye mwebwe mwifite mufite akazi mubasha kwikemurira ibyanyu twebwe turacyahangayitse
mu cyaro nta jambo dufite.
Ukuvuga ngo nkira mu rugo n'imenye hasigaye.
Abagore bo mu cyaro bahuriza ku kintu kimwe ko ari bo basigaye barahari imirimo y'urugo kuko usanga abagabo babasiganya.
Iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikiraka kurya biratugora.
Wende babarimo kutubwira bati nuko turabapfakazi. N'ufite umugabo biragoye.
N'ufite umugabo biragoye kuko udashakashatse ubwo niyo tubonye ikiraka cya 800 turagikora kugira ngo dukunde twiteze imbere nyine tubone icyo umwana yararira. Ukageza saa 6 akaguhamagara 8 wanayajyana muhira ntagire ikintu agura rwose kuko tuba dushakamo kawunga tugashakamo n'imboga
kuntu mbigenza rero iyo na ntingiye nka 800 ubwo ni ukuvuga ngo nguri nusu yifu andi nkashaka nk'imboga tukararira nuko tubayeho
ubumva ndi mu murima nyine ngira ngo nk'ubu mu gitondo mba navuye gucinshuro nyine nkava kuye hingira amafaranga 800 noneho nkabona munaje mu kwange ndi bucikanwe nkavuga ndirekanye ikigura wange mu murima wange nge kureba yuko nagiranye icyo nshyiramo kugira ngo nzabonange igihe bazaba bona hingiye yasaruye nanye ndeko ari cyo nabonamo abantu bo mu cyaro tufite racyafite ingorane rwose ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite nabana
benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batanga gufasha abagabo babo ahubwo bakeneye igishoro cyatuma biteza imbere
cyatuma turuhuka nyene nuko nkuko leta y'ubumwe ivuga iti guhesha umugore agaciro nuko baguma gukora imishinga ishoboka ku buryo bizagera no ku mugore wo hasi nawe akagira ikintu akora kuroho ifaranga akemera kirwanaho ntaje kuyahingira kuko no guhinga buryo hazamo imvune pere burahinze mu gitondo uhingiye amafaranga 700 ikigoro uje kumuterera intabire aguhaye 300 amatungo nimbona yafite waragijwe n'umuturanye nayo ntubashije kuyahirira kubera iki uva muri ya ntabire uri mupfamagara pe niyo umuntu yavuga ati ndakorera n'icyatanu akabona aho agikorera ntekereza yuko iryo hohoterwa ryagabanuka kuko wajye umenya ngo ibyanjye ndabikemura mu buryo runaka
turashaka kugira ngo abantu be badusayidira baduteze imbere baduhe nk'amafaranga y'inguzanyo natwe aciriritse atishyurwa amafaranga menshi kugira ngo natwe twiteze imbere turi uko twabaho abantu bo mu cyaro tufite racyafite ingorane rwose ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana twahawe ijambo ariko tubona ntagiye dufite kuko rwose nta kigenda
ahubwo turishimye cyane Imana iguhe umugisha kubona usuye umudugudu wa Bwambika turanezerewe cyane uratuvuganira rwose
umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'amajyepfo ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro mu Nyarwanda kazi komeza umurava mu iterambere twubaka u Rwanda twifuza nta kiruhuko cyabaye uyu munsi akazi gakomeje nk'uko bisanzwe Asumta Kaboye ijwi rya Amerika mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo
Tuti bakunze bijwi rya Amerika urumva kuno munsi twashimikiye cyane gose ku buzima bw'umupfasoni n'umunsi mukuru w'umukenyezi ahatandukanye uriko urahimbazwa no musiro tugasaba imbabazi ntimuza gushobora gukurikirana ibiko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenye kuko dushaka guha umwanya umukenyezi na saa 10 ndetse turaza kuba hakanya muri isanga ubu naho rero duce tubandaniriza no munsi mukuru w'abakenyezi mu makambi atandukanye duhera mu Rusenda Vedaste Ngabo aratubwira ibigo yabapfasoni bahungiye ngaho muri iyo kambi ya Rusenda muri byo harimo kubura amafaranga yo gusumira imiryango yabo
Bamwe mu bagore mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu karere ka Fizi ni mu birometero bigera kuri 50 n'umujyi wa Uvira batangaza yuko babayeho mu buzima butari bwiza ahanini buterwa nuko inkunga ya aseri bahabwa abari nkeye bityo bigatuma abagore bo muri inkambi batabona uburyo bikemurira ibibazo biba bibugarije birimo inzara no kutagira imyambaro nkuko twagiye tubisobanurirwa na bamwe mu bagore muri inkambi barimo Imbabarire Adela wasanze ku kiyaga cya Tanganyika yaje kurangura indagara n'abandi bagore
twebwe nk'abagore turi mu nkambi yo mu Rusenda turabyuka karikari tugatabagaba mu gitanda tukazinduka masaha 10 saa 11 tugiye kuyitanganika ngo tugiye kuronderera utudagara twabana turagenda haraho tubura haraho turonka turosito tudagara tukagaburira abana bakaje kugira naho nyene tuzinduke karekare nta myenda tugira tukashaka turonka gahuzi ko kwambara to dukandambiri twacitse tukarongera ngo turonke dukarambiri tuzoza twambara kandi kindi cyakabiri nacyo ubu amabo basigaye baduha tutebye tugasanga abana inzara irabishye araba nk'ubu tugeze zitarike twapokeye ku itariki imwe n'ukwezi kwa mbere ntwari twapokeye tugeze zitariki tutarapokera nibyo bituma duhangayikira ino nta kazi turonka hari naho tugenda kugakora iyo kubabembe bamwe ntibaduhembe kandi bakaduhemba ubu twebwe abagore twabaye hafi nk'abagabo nikwirirwa tuhangayika
kubera urusobe rw'ibibazo n'imibereho mibi abagore mu nkambi yo mu Rusenda babayemo hari abagore batinyuka kujya gushakira ubuzima mu biturage by'abakongoma aho bakora imirimo yo guhingiririza kugira ngo imiryango yabo baba basize mu nkambi ibone iby'ifungura nubwo bitaborohera gukora urugendo rw'amasaha arenga 5 n'amaguru
tugeze murenge baratupimira ahantu dukora imvura dufise abana iratunyagirira hariya kugira ngo turondere icyo abana bambara kugira natwe turondere icyo twambara kandi n'icyo tujya urumva tugeze hari yimurenge hari naho bataduhemba neza bivanye no kumwe nugeze umwana akagwara ntibemera kumuvuza nta nibitaro biriyo baca kugira ati shunguruka muzoheza ugire ugaruke urumvuze kuhamarira ico waruzi kugiye gukorera ntacu bukizanye abana niyanzara urumva kandi impuzu abana ntari zubukirose bica bisaba ukongera ukagira nte kongera kuduga naho urazi imvura yaho iguma ku mugongo n'abana banyagirwa
si bibazo by'inzara no kutagira imyambaro byonyine abagore bo mu nkambi yo mu Rusenda bahura nabyo ahubwo bafite n'ibibazo by'abagabo bagurisha dukarita bapokereraho abandi nabo bagahitamo gutandukana nabo bashakanye kugira ngo bashaka abagore baba bafite amafaranga
mwege mwogena mukongera mugasubira aka bagabo mu nkambi bariko barata abagore bazanye baza kurondera abandi bagore bahuriye ngaha kandi abagore babyaranye n'abana bahangayitse aho borondereye abana babyaye bigaca bituma bagenda bagasohoka ahubwo n'abana babyaye bakicwa n'inzara ntihagire n'icyo babafasha
mu gihe hari abagore bagaragaza imbogamizi zo kuba batera imbere hari n'abandi bagore muri iyi nkambi bishatsemo ibisubizo binyuze mu buhinzi n'ubucuruzi bakorera mu Rusenda Oyuni Anonsiyata Nshimiyimana umuhinzi w'itomate uvuga yuko zamuteje imbere
guri imitomate birafasha cyane kubera ndaronka cyo nipfunza ari cyo bimfasha ko bimfasha ndaronka imuzu z'abana nkazigura cyabo nkagura nakandi kantu ndose nk'amahera nyana zimwe ya mahera nkagira nkafasha abana ku mashuri
Ivete Munezero ni president w'inkambi yo mu Rusenda akangurira amashyirahamwe yose akorera mu nkambi yo mu Rusenda ko yababa hafi muri bibazo by'ingutu biba bibugarije
nkajewe msanze ndu mukuru w'abakenyezi muri inkambi na nohamagarira amashyirahamwe yose akorera nka muri inkambi atanimwe ivuyemo ko yofasha abakenyezi bose bari nga muri inkambi mu kugira ngo bashobore kwibeshaho ikabahereza imitahe ikabahereza uburyo bwo kwambara no kwambika abana babo no gufungura kandi no kugira ngo bashobore kujya gusenya hari ya ruguru biterwa nuko bataba baronse inkwi zikwiye ngamwe kandi nibaturonderere uburyo two kwifashisha kugira ngo dushobore gucana hanyuma abakenyezi bareke kugenda hari ya ruguru mu misozi kuza gufatirwa yo ku nguvu ariho nabagenda gucingero hari kubera ubukene twosaba yuko boduha amafaranga twese tukifashisha tumwe wese agakora mu buryo bwose ashoboye kugira ngo ashobore kuronderera umuryango wiwe benshi ntibagira abagabo abandi n'abapfakazi twosaba yuko n'ukuri umukenyezi wese bumuseruka ko
tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kwikemurira ibibazo bigenda bivuka mu ngo ishiramwe ryawo ni fami ryari ryafunguye ibigo by'abakenyezi muri site ya Rusenda Rurinda ndetse na Gatunguru Bedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara
Mugenzi wacu Vedaste Ngaba cokorerwa mu ngata na James Jovin nawe atubwire ivyerekeye abapfasoni mu kambi za Nduta Nyarugusu hamwe na Mutenderi.
Bamwe muri abo bagore batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ibyo rya Amerika bavuze yuko babayeho neza mu nkambi kireke abagabo bake bake bamerera nabi abagore babo bimwe bikomeye
cyo twaguma tukorogana n'umugabo niwe ko yari ko yamerera nabi bimwe bikomeye gatuma guma yirongera abandi bakora akaguma nkubita nabi ravye mvuga ati kamenda mubisi
giye mu nkambi ya Nduta ndamaze imyaka ibiri none mu mugabo aranduruka aransangi turasaba n'imbabazi turongera turabana muga kimwe cyatumye ndamuhunga n'ubundi nico cyagumye ki sanga nubuje hageze yaho numva ko mbuzi yonja niyo mva mice bivanye n'ukuntu bibazo byari bimaze kundenga je harageze yaho umugaba ntamunza amaze kuntamunza nubu naheruka kupfundagurwa kuri akaza nubundi akaguma atariho ndi nkasanga igikare cy'urugi yacishe cyangwa agasiga
mu nkambi ya Nyarugusuho bivugwa yuko ububi bwishi buri mu bagabo aribwo bubangamiye abakenyezi mu rugo naho burukumwa kutashe umunsi wahariwe abagore uhimbazwa no gutanga ubutumwa kubijyanye niho hotegwa mu nkambi ariko izo ngorane ngo ziracyahari
abakenyezi mu rumpande z'abarundi amabi bakunda guhura nayo n'amabi yo kubura ukuntu bashobora kwibeshaho mu buzima bwo kudandaza ugasanga nta mutaye bafise kandi barakunda guhura n'ibibazo byo mu ngo bagakubitwa n'abagabo babo bivanye n'uko abagabo ataho bafise bajya niyo bava bakura cyangwa ngo baba badandaza bakaba bategemeye kuza kudoko tujya to baba bapokeye kugira badandaze bakuze kunywa inzoga rero umumama avuze akacya kubitwa
icyo kivugo cyerekana neza yuko umukenyezi ari umuntu yamye ahohotegwa kuva kera rero bikaba biboneka yuko twaronse abatuvugira bivanye n'agahohotero twagiye turakoregwa tukicwa tugaturigwa rero biboneke yuko hageze yuko ayo mabi twakorewe yababaze isi yarasinzikaza imitima y'abantu rero kubwico maze kubona izo mpu zabaye ku bakenyezi byaboneke yuko byasinzikaza isi bicayiboneka yuko abakenyezi bakwiye kuvuga agateka kabo nabo hanyuma kuri uwo munsi nibona yuko azoba ari kwibuka impfu zashikiye abakenyezi kubw'agahohotero n'agacinyizo
kuvana n'izo ngorane abagabo basabwe guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi kandi bakamenya yuko umukenyezi ari umuntu akenewe gufashwa mu bijyanye n'amajyambere
abagabo no bahimpanura yuko boshobora kumenya ko umukenyezi ari umuntu afise amagara make adashoboye hanyuma bakabafasha bagafata mu mugongo abakenyezi babo mu kubafasha mu kuja kurondera udukwi mu kubafasha gusatura gakwiyo kashitse muhira no mu kubafasha mu bikogwa byo muhira kubera umuvyeyi yaravyaragacoka hanyuma kaca ameregwa nabi mu buzima bwo kuba ari karavyara akora ibikogwa byose byo mu nzu ariko babafashije abagabo babo ndabona umenga abakenyezi bo bariko baraye fashwa mu buryo bwo kuryohora neza abakenyezi
Ambassadeur Kamaliza Claudine aserukira ashira hamwe the International Rescue Committee IRC yabariye igihe Amerika yuko mu gihe isi yose iri ku gikogwa cyo guhimbaza umunsi mpuzamahanga w'umugore iyo shira hamwe rigiye kugwanya amabi hagati y'abubakanye kubera yabaye menshi mu nkambi
twakoze bino kubera yuko twabonye yuko amabi afatiye ukaranganderano hagati y'abubakanye yiyongere yagwiriye yabaye menshi amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore ikesi yo gukubita yo gukubagugwa izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kugurisha ivyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kuvyo barafite uburenganzira mu muryango je wikintu no basaba nuko bohinduka kugira ngo dushobore kutsimbataza iyi migenderanire myiza mu ngo kuko iyo hari migenderanire myiza mu ngo tugira amahoro amagara meza urukundo n'umunezero umujyango wose ugasanga ubayeho neza atagukumirana rero jewe ico no basaba nuko ba bantu bogarukana gwa rukundo gwabo gwa mbere mu ngo bagarushirizaho gufashanya kumvirizanya mbere bakavyura n'ibiganiro hagati mu ngo umwana umuvyeyi kugira ngo bashobore kumenya ibibazo n'ingene bo bikinga byoza biraba urugo gwabo muri make no basaba yuko botsimbataza urukundo n'amahoro
yavuze yuko bakenyezi n'abakobwa barenga 50 bahohotegwa na gabo mu nkambi burukuma kutashe bigatuma iyo shira hamwe ritangura umugambi wo kwigisha abakenyezi hamwe n'abagabo kubijyanye no gukinga amabi afatiye ku karanganderano umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore n'umukobwa uhimbazwa tariki 8 ukwezi kwa 3 buri mwaka hakaba hashize imyaka irenga ijana uhimbazwa ku isi yose mu nkambi z'impunzi Mtenderi Nyarugusu na Nduta naho uwo munsi urahimbazwa burukuma kutashe ikivugo cy'uno mwaka w'2018 ku isi no mu nkambi z'impunzi Nyarugusu Nduta na Mtendeli n'umwanya wo guteza imbere umufasoni wageze Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijwi rya Amerika
Vyatanze ubibukobiri ngo bisukobisa
Nuko rero ncuti bakunze bijuje muri Amerika mu kanya turahava duhana agahindukira ku izina rya bagenzi banje bose twongere kwifuriza umunsi mukuru mwiza abapfasoni aho muri haba mu makambi haba mu bisagara haba hagati mu gihugu icivugo cuno mwaka ni umwanya wo guteza umupfasoni imbere wagetse Umwanya rero twibaze ko ugeze no miryango yanyu. Saa 10 mu kiganiro muri sanga isaha yose kuba fasoni baraza kutubwira uko babaye aho bari hatandukanye. Akaririmbo ka Cynthia Iteka umurundikazi aba mu gihugu cha Suède niko duce dusezeranira ko mugire umunsi mwiza Diane Nahazwe Macbile ya Bero hamwe na ingenieur Linas mwari kumwe muri kano kanya tubifurije umunsi mwiza.